uyu mwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ivide Niyongabo abaramutsa. Mugenzi wacu Aloys Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi.
Urakoze Fideli, turayahera ku bitero by'iterabwoba byabaye ndanse muri Afrika na cyane cyane mu karere ka Sahel. Abantu bashika babiri barishwe, abandi batanu barakomereka ejo ku munsi wa kane inyuma yaho umwiyahuzi aturikije bombe mu nzu idandarizwamo ibinyobwa ku murwa mukuru Mogadishu wa Somalia, kuko igipolisi n'ababyiboneye babivuze. Ubwo bunywero buri mu ihuriro ry'amabarabara ahakunda gukoranira abantu benshi mu buraruko bwa Mogadishu, aho n'abajejwe umutekano bakunda guteramira bihereza ikawa. Nta washotse yigamba ko ari we yakoze ico gitero, ariko umuhari w'iterabwoba Al-Shabab ushamikiye kuri Al-Qaeda niwo wama wakoze ibitero ku basirikare hamwe n'abasivile muri Somalia. Ahandi havugwa iterabwoba ni mu karere ka Sahel. Muri Mali, abakekwa kuba intagondwa zigendera ku idini rya Kiisilamu barateze umutego mu ibarabara ejo ku munsi wa kane kurukurikirane rw'imodokari hagati mu gihugu, bica abasirikare 15 hamwe na 34 bakomeretse, 10 muri bo barababaye cyane nk'uko byavuzwe n'igisirikare. Igisirikare cyavuze ko ico gitero cyabaye mu masaha yegeye imbere mu gatondo mu gisagara citwa Duenza kiri mu ntara ya Mopti, aho imodokari yari itezwemwo ibombe yasambukira mu zindi zari mu ibarabara. Ibindi bitero by'ibyihebe byabereye muri Burkina Faso ejo ku munsi wa kane, icyo gihugu carongeye kuzindukira mu kigandaro aho abakekwa kuba intagondwa z'abayisilamu bishe abantu 49 mu gitero cyateye amakenga ku bushobozi bw'igisirikare. Ibendera ry'igihugu ryaramanuwe gushika hagati bikazomara iminsi 3 y'ikigandaro ku mabendera yo ku ngoro y'inama nshingamateka, ku kirimba cy'umukuru w'igihugu hamwe no ku biro bya leta mugwa mukuru wa Gadugu, nk'uko itorokanzo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP ryiboneye. Kibaye igitero gikomeye kigize gatatu gikozwe ku basirikare ba Burkina Faso mu ndwi zibiri.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Tukiri muri Afrika ariko mu gisata cy'amagara y'abantu, ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS mu karere ka Afrika ryavuze ejo ku munsi wa kane ko hibonekeza akarenganyo ku ikwirakwizwa ry'incanco za COVID-19 ku isi. Umuyobozi wa OMS ku mugabane wa Afrika Matsidiso Moeti yavuze ko ibihugu bikize kurusha ibindi bigeze mu mugambi wo gutanga doze ya gatatu yo guhagarika ubukare bw'ubwoko bwa COVID-19 bwiswe Delta. Ni mu gihe muri Afrika hari abatararonswa n'urushinge rwa mbere, ariko Moeti avuga ko afise icyizere ko incanco zigiye gutangwa ku bwinshi muri iyi minsi isigaye y'ukwezi k'umunani biciye mu mugambi COVAX uri kurarungika doze hafi imiliyoni 10 muri Afrika muri uku kwezi k'umunani. Amakuru kuri Afghanistani, ibihugu byo mu burengero bw'isi bisa n'ibitariko birugururira imiryango impunzi z'abanyafuganistani ziriko zirahunga igihugu hamwe n'izishwiragiye mu gihugu hagati. Ni nyuma yaho abatalibani bafatiye ubutegetsi mu buryo bwihuse amakungu atari yiteze. Canada yavuze ko ishobora kuzokwakira abanyafuganistani barenga 200,000 babangamiwe n'abatalibani, ariko nta kirangaminsi cyo kubatwara cyatanzwe. Leta y'Ubwongereza yatangaje ku munsi wa kabiri kwizokwakira 5,000 uyu mwaka, ku buryo mu myaka 5 bazoshikana ku 200,000. Ubwongereza buvuga ko abo bazoba bagizwe n'abafashije gusobanura indimi bakorana n'inteko z'ico gihugu muri Afghanistan. Leta z'Ubumwe za Amerika yo ivuga ko mu nteguro yayo yongereje 8,000 kubo yahora yakira.
Aloys Bigirimana, urakoze kudushikiriza ayo makuru yo hirya no hino ku isi. amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini.
Agiye kurangira umwaka Paul Rusesabagina yagirizwa ibyaha birimo iby'iterabwoba apfungiwe mu Rwanda. Ejo ku munsi wa kane umuryango wiwe wakoresheje ikiganiro n'abamenyesha makuru.
Buriya tuzi ko papa bazamugatira, ariko ku buryo twashakaga kwerekana kongera kwerekana ukuntu bakomeje kuviola a droise no mwima uburenganzira bwe bwo kubonana n'abavuga be.
Uyo ni Karine Kanimba, umukobwa wa Paul Rusesabagina. Leta y'u Burundi isaba iy'u Rwanda kuyiha General Major Godefroid Niyombare, ivuga ko ari umukuru w'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015. Ejo kuwa kane impunzi z'Abarundi 170 zo mu ikambi ya Mulongwe iri mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zatabutse zigana mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda, aho hagiye kurangira umwaka Paul Rusesabagina yagirizwa ibyaha birimo iby'iterabwoba apfungiwe i Rwanda. Aho abamushigikiye bo bavuga ko ari ibibazo bifatiye kuri politiki. Ejo kuwa kane umuryango wiwe wakoresheje ikiganiro n'abamenyeshamakuru, mu gihe uyu munsi ariho hari hitezwe ko Sentare itangaza ibyavuye mu rubanza Paul Rusesabagina ubwiwe yaraherutse kwikuramwo, avuga ko atazoronka ubutungane bukwiye. Muri icyo kiganiro n'abamenyeshamakuru cyari catumiwemo kandi umwarimu wo muri kaminuza ya Chicago, Endless Brian, yigisha ibijyanye n'amategeko, yagarutse ku kuntu Rusesabagina yavuye iwe agiye i Dubai, aho yavuye azi ko agiye i Burundi, mu nyuma yaho akisanga ari mu Rwanda. Muri icyo kiganiro Brian yavuze ko bumvise ko Sentare yigije inyuma umunsi yari gutangariza ko ingingo yafashe ku rubanza rwa Rusesabagina. Brian yavuze ko ivyo bigiye gutuma Paul Rusesabagina aguma mu munyororo ikindi gihe kibarizwa mu ndwi canke mu mezi. Mugenzi wacu Tim Ishimwe yavuganye na Karine Kanimba, umukobwa wa Paul Rusesabagina, atangura mubaza impamvu y'ico kiganiro n'abamenyesha makuru.
Twariteguye kubera impamvu zinshi. Rimwe nuko twari tuzi bari bavuze ko bazanonsa verdict ejo this Friday, kandi barabihinduye bavuga ko bakeneye ko dosiye nini, ko bakeneye ikindi uwundi mwanya kugira ngo barajute kuri ku byo bazahimba. Buriya tuzi ko papa bazamugatira, ariko ku buryo twashakaga kwerekana kongera kwerekana ukuntu bakomeje kuviola a droise no mwima uburenganzira bwe bwo kubonana n'abavuga be, n'ukuntu bakomeje n'ukuntu bamushimutse, n'ukuntu bamutorture. Ariko n'ikindi nuko umwe mu bavuga be international mu Bubiligi witwa Maître Vincent Lurquin, ubungu ari mu Rwanda, yagiye kumureba, yagerageje no kujya kumureba kuri prison baramwangira. Ubungu rero twakoze iyo conference de presse ari muri Mille Collines abantu bose bazi symbole yayo, symbole ya hotel de Mille Collines kuri papa wacu ku byo yakoze aroko abantu muri genocide abashyira muri hotel. Rero iyo sambale niyo twashakaga kukwerekana ko ubungubu abavuga bacu baracyagerageza, baracyamurwanira, baracyamuvugira, natwe umuryango we turacyahari, turacyavuga, kandi ubungubu twashaka kukongera kubishyira hanze twerekane akarengane ka papa, n'ukuntu guverinoma y'u Rwanda ikomeza kwica amategeko no kumugirira nabi, no kugirira nabi umuryango wacu.
Waruvuze ko ejo kuwa gatanu aribwo urukiko rwari buzafate imyanzuro ku rubanza rwa papa wanyu Paul Rusesabagina, ariko bitakibaye. Ni ukuvuga ko urubanza rurasojwe burundu cyangwa hari icyo muteganya ko umwavoka agomba kubikoraho?
Ubungu abavoka bacu baracyashaka kumugiraho akse. Ni abavoka babiri bava mu Rwanda gusa bashoboye kujya kumureba, baracyamwima uburenganzira bwe bwa defense yo kubonana n'abavoka be, kandi ibyo rero byerekana ko verdict bazatanga nago izatangwa, verdict izatanga ku muntu utigeze ugira uburenganzira bwo kuba represente par abavoka yihitiyemo. Donc iyo ngibyo byerekana ko na fair trial yari ihari. Kuba bakinaguza umwavoka we ngo ajye kumureba byo byerekana ko na fair trial ihari, ko banga ko papa yidefenda, ko ahubwo tukanibaza niki batinya, kuki bakomeza kwanga ko abavoka be bajya kumureba bamuvugira cyangwa kuba nuko anagira information kugeza ubu ngubu muri gihe abandi bavuga baje mu Rwanda bagiye kumurira muri prison bamwambura ama document yose bakanga kabisoma bakanga kabireba kubera iki bashaka kumwangira information niki bashaka kumuhisha niki kindi ibyo byose turabyibaza kandi ibyo byose ni violation of international law violation of confidentiality between attorney and client
no kuvuga kurenga ku mategeko mpuzamahanga no kuba hatubahirizwa uburenganzira ko kubika ibanga hagati y'umukiriya no muburanira
rero aba juge bazakora decision bazahitamo verdict bamukatire buriya imyaka ubuzima bwose ariko bazamukatira bazi neza ko nabo barimo barakora jugement ku muntu uri innocent wabaye n'uburenganzira bwe bwabaye
violate ntabwo byafitanye isano n'uko yaba yarikwiye mu rubanza noneho
kuko kuba nubwo yavuye mu rubanza ntabwo ari uko umuntu avuye mu rubanza ko bagomba kumwima kubonana n'abavoka be yagombye gushobora kubonana kwicarana n'abavoka be in confidence ubungubu baracyakomeza nubwo ministre de la justice Busingye yagiye kuri televiziyo yemera yuko yabyoye human rights za papa wacu bamufata dokumenze banazisoma ibyo nani byabaye rimwe gusa barabikomeje n'ubungubu n'uyu munsi baracyabikora
mwakunze kugenda mugaragaza impungenge za z'uko wanyu ufungiye i Kigali ameze kubera uburwayi mukunda kuvugana n'ibihugu cyangwa se babihagarariye nk'inteko nshinga amategeko y'ibihugu by'Uburayi n'Ububiligi mu buryo bwihariye ubungubu ibyo mwavuze ibibazo mwababwiye babikoze hiki
ubungubu the pressure is increasing
gito tucyariyongereye
abantu barabibonye bose kuba bakoze iyo proces public kuba babishyize kuri YouTube abantu bose barakunga bakurikire byatumye rero isi yose abantu n'abantu n'abategetsi bo mu Bubiligi nabo muri Amerika bakurikira iminsi yose na isegonda zose ziriya zabiya rubanza bakabona n'ukuntu babeshyeye papa n'ukuntu bamwisha amategeko uburenganzira bwe ubungubu byarabonetse nta wundi muntu bashobora kubeshya ngo babyemere n'igihe cyageze kugira ngo bamurekure atahe
Karine Karimba ndagushimiye cyane kuba wemeye kuvugana n'Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane
Tim. Tugushimire Tim.
Turabasuhuje bakunzi banywanye Ijwi rya Amerika. Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Natugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira. Akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ukubitire mu Burundi aho leta y'ico gihugu isaba iyo Rwanda kuyiha General Major Godefroid Niyombare umukuru w'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 umushikiranganje wa mbere Alangi Yome Bunyoni yaraye abitangariza abamenyesha makuru ibujumbura ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru
umushikiranganje wa mbere Alangi Yome Bunyoni yashikiriza ko leta y'u Burundi yifuza ko umukuru w'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 yofatwa yari hose agakubitwa intaye mu gahanga Alangi Yome Bunyoni yavuze ko leta yiwe ifise amakuru akwiye ko Godefroid Niyombare ari mu gihugu cy'u Rwanda acasaba ko icyo gihugu co mubanungikira nkuko giheruka gutanga abandi bagwanya leta y'u Burundi bagera kuri 19
Burundi n'u Rwanda ibintu byo gusubizanya inkozi z'ikibi byamye biriho kuva kera nige twaye muri crise 2015-2016 inkozi z'ibibi zaba ziri mu Burundi twarazisubije abanyarwanda abanyarwanda baraduhaye abantu abandi barabatwima bivanye n'ingene nabo babona ibyabo paraporo y'u Burundi kuba twima rero batubwiye nabi nacyo bituma twagumye twensisita tuvuga tuti ni mubaduhereze baraduhaye igice gitoya bafise abandi benshi harimo n'abari bateguye za kudeta n'ibindi bakiryanye ko canke bakinyegeje birasaba ko nabo nyine babazana kuko natwe tuba dufite abantu babo tuba twarababahaye abari barubanije kudeta guhera kuri generale Godefroid Niyombare n'abandi bakorana bashyikiye mu Rwanda bashyirwa nk'abami ibyo birazwi ntacyo bukoranye mu Rwanda ngo bavuge ubutegetsi bw'abaroni nitwo kimenya kuko natwe dufise inshuti tuvuga ururimi rumwe ibyo rero ni ibintu bisanzwe bigaragara ni migenderanire iba yageze nabi hagati y'ibihugu icyo ari cyose kandi rero birasaba yuko kiva mu nzira ariko imigenderanire irashobora kuba mibi kubera imikorere mibi y'ubutegetsi
mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru uwo mutegetsi yaboneyeho n'akaryo ko kwishyura amashyirahamwe mpuzamakungu akingira agateka kazina muntu arenga 40 yituye ONU kuri uyu wa gatatu yerekana ko muri icyo gihugu agateka kazina muntu kasubiye guhonyangwa bikomeye
iyo ibyo bisata biriko biratunganiriza abanyagihugu byisunze amategeko nigira kabiri gica kiza gusasagaza agateka iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu harabaye rero ikiyago cy'indenza rugero cyashyizwe ku Burundi kubijyanye n'ibyo agateka kazina muntu kuko ibihano byari byafatiwe leta byari cyakarenganye kuko leta ntiyigeze ireba amaboko mu gukingira abanyagihugu no mu guhana abo bose bagiye bahungabanya agateka kazina muntu atakurabira uyu cankuriye ajya amashyirahamwe rero yanditse ntiyabeshe kuvuga ko mu Burundi umuntu ashobora guhura n'isanganya agahwera canke akicwa kuvuga ko mu Burundi umuntu ashobora kurenganya mugenzi we ntibisigure uko agateka kazina muntu kaba katubahirijwe koreka kubahirizwa mu gihe ibyo byoba leta ntihagire ikikora ariko nta na rimwe leta yigeze irera amaboko turashima leta z'ubumwe za Amerika turashima francophonie n'ibindi bihugu bimaze kubona yuko biriya bihano byari byarafashwe karakarenganyo bakabikura
Arengio Mebunyoni muri ico kiganiro yabonetse akeye mu maso yambaye ishati yera ikaravati itukura na costume yirabura mu kuramutsa abamenyesha makuru bari bahari yashimiye Imana kuko ikimukingiye amagara atwenga twenga yongeye koko kugeza ku isa ico kiganiro cabereye ko yarameze neza aha yari kwakura amakenga kuvyari bimaze imyese bivugwa ko amagara amukitse icaje kunyura ibintu nitegeko ry'umukuru w'igihugu ryatewe ko umukono mu ntango ziyendwi rigena umushikiranganje w'intore y'agati mu gihugu n'umutekano ko ari we yomusubirira mu kurongora ibikorwa bya leta mu gihe Bunyoni yoba afatiriwe iri tegeko nirigenga ibikorwa bisanzwe bya leta reglement d'ordre intérieur mu gifaransa aha abatari bake nk'abaharaniye agateka kazina muntu byarabateye amakenga Pacifique nini nazwe atwarishe hamwe Focode yanditse urwandiko rusaba umukuru w'igihugu kubwira abarundi iyo uwo mutegetsi amaze iminsi mu kiringo kirenga amezi abiri ataboneka yamara muri ico kiganiro Bunyoni yavuze ko mu mezi aheze ibiro vyiwe vyari bimaranye iminsi akazi kenshi ko kugenzura ishyirwa mu ngiro y'imigambi ya leta Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
urakoze Pierre Claver
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
kwa kane impunzi z'abarundi 170 zo mu ikambi ya Mulongwe iri mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zahungutse zigana mu gihugu cy'u Burundi ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Mulongwe
izi mpunzi zahungutse ku manywa kuri uyu wa kane zanyuze mu nkambi ya Rusenda aho zigiye gutegera ubwato buzazijyana mu mujyi wa Uvira ano nzira kujya mu gihugu cy'u Burundi zivuga yuko zishimiye guhunguka kuko zari zirambiwe n'ubuzima bubi zari zibayemo mu buhungiro nzoyihaya na Dine namani rakiza deo nizimwe muri zimpunzi zahungutse ziva mu nkambi ya Murongwe zivuga yuko ari byishimo byinshi kuri zo kuba zihungutse kuko ni kenshi zifuje guhunguka ariko ntibyakunda.
Ndanezerewe cyane kuba bemeye kututahura mahoro. Hari abenshi bipfuje gutaha, bamwe baragiriye ingorane mu nzira barafunzwe abandi barambugwa ibyabo, ariko twebwe turanezerewe kuba twifuje gutaha bakaturekura. Kandi twari twariyandikishije kuva kera kuva mu kwezi kwa kabiri banka kutujana, ariko ubu turashimye kuba baturekuriye. Tukaba dusabye yuko n'abandi bipfuza gutaha mwaguma mudusabira bakabarekura kugira nabo bataye kubaka igihugu cyacu leta mbyeyi.
Hari haretse igihe kiregire tutekera imizigo baduhenda ngo tuzogende ejo ngo ku itariki 17/15, ariko ubu batwibutse ndibaza ko bigira bigende neza. Sinzi ko mu Burundi tuzagushika ayo mahoro twari tuhakumbuye rwose.
Nta nyungu Melania ni umukecuru w'imyaka 60 y'amavuko yahungutse ava mu nkambi ya Murongwe azajya muri komine Gihanga yo mu ntara ya Bubanza. Yifuza yuko leta y'u Burundi yabitaho nibagera mu gihugu cyabo cy'amavuko.
Turashimye cyane yuko baduhunguye n'amahoro. None turasabye yuko natwe mutwakirane n'amahoro, nico ndiko ndasaba. Kandi tumaze imyaka myinshi turi ino mu buhungiro n'ikonko, inzu zacu zaramaze gusambuka, ntasho dusanga. Icyo twifuza yuko mwo dufasha tukaronka natwe mukadusanasanira ingo zacu.
Mfurakazi Matile yishimiye kuba avuye mu buhungiro, ariko asaba leta y'u Burundi kubafasha ibo bafite indwara zidakira nkuko bari basanzwe babafasha mu nkambi.
Twarabapebesi twafashwa, nitwaye tuzi kwihereza ibyacu twafashwa. None n'ubundi naho tugiye nyene bakomeze kudufasha nk'uko tubisabye. Turaba pebesi atacyo twihereza, ariko turashimye yuko iyo tugira tuje batwakire n'amahoro, badufashe neza, batwakire neza nk'uko tugiye. N'ukuri Imana idufashe, kuko twarasize imiryango ngaho, turasiga imiryango mu Burundi, twatumaze igihe cyinshi tutabonana n'iyo miryango.
Umuyobozi userukira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya Murongwe, Bwana Didier Mwangala, avuga yuko kuva inkambi ya Murongwe yubakiwe aribwo bwa mbere bahunguye impunzi z'Abarundi, aho avuga yuko kuri uyu munsi bahunguye impunzi 170 ziri mu miryango 40. Biteganyijwe yuko ejo kuwa gatanu ariho izi mpunzi zavuye mu nkambi ya Murongwe zisurira ubwato bazijyane muri Uvira, hamwe n'izindi mpunzi zo mu nkambi ya Rusenda zirenga 150, nkuko bitangazwa n'umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda, Didier Numbiwanumbi. Mwomenya yuko ejo kuwa gatatu kandi niho komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Congo hamwe na ASER batahukanye mu gihugu cy'u Burundi impunzi z'Abarundi zari mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira 449 muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Habarirwa impunzi z'Abarundi zigera ku 44. Vedaste Ngabo ku bwa Radio ya Amerika imurongo y'umutara kivu yepfo.
Urakoze Vedaste.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio ya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Radio ya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Radio ya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Abarundi cyo kimwe n'abanyatanzania bakora ubucuruzi baciye ku mupaka wa Mugina baragabanutse mu mpamvu zibitera, harimo amafaranga barihishwa bipimisha virusi ya corona. Bamwe muri abo bacuruzi bahitamwo gukoresha inzira za magendo. Inkuru y'Ijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi murayishikirizwa na Desire Yatungimana ari mu Rwanda.
Mu gihe umupaka wa Mugina uri hagati y'ibihugu by'u Burundi na Tanzania wasubiye kugurwa haraheze iminsi, ikibonekeza nuko uruja n'uruza rwagabanutse cyane ugereranyije n'uko vyahoze ikiza cya COVID-19 kitaratera. Reka n'ingingo yafashwe na leta yo kurihisha amafaranga ku gipimo cya COVID-19 ntiyashimishije abadandaza baca kurangurira ibidandazwa byabo mu gihugu cya Tanzania. Abadandaza bavuga ko ari umurengera kuri bo, bigatuma akazi barangura gacumbagira.
No kuvuga iyo ngingo twarayakiriye nk'uko byabayitegeko. Ingorane zihari ni uko nk'abatanzania binjiye mu Burundi bariha amadolari 30, bikacabonekana rero yuko umurundi nawe yinjiye muri Tanzania baca bagira ishavu bakaca baka amafaranga ndengarugero 60,000 by'ishiringi. Bisunze bavuga yuko nabo nyene abatanzania binjiye mu Burundi ko bariha amahera menshi $30,000 sinari kunshura kwinjira ku buntu
iryo gabanuka ry'ingenzi zica kuri uwo mupaka riremezwa n'abajejwe kugenzura uruja n'uruza rw'ingenzi hagati y'ibyo bihugu bibiri ariko bakaba batashimye gutanga ibitigiri kuko biza birahindagurika inkurikizi rero zaratangwe kwibonekeza aho bamwe batangwe guheba urudandazwa bahora bakora bagasaba ko amafaranga y'ico gipimo yo kugwaho bakabandanya kurengana nk'uko vyahora
ingaruka irabaho kuko amahera ya Tanzania ari hejuru ugacushira ko ayuzura tanga nkawe ya covid ukongera ugashira ko ayo bakwaka Tanzania urumva ugiye kuragura nta kanyugo ubukironka twose bayuko ayo mafaranga bo yakuraho umuntu agacha nkuko yahora arengana kare hamakara bayuko yoronka kanyungu agiye kurangura kuko nkubu umuntu ucusanga akora homba nta caronka nico gituma benshi mbere bahivye no kujabuka
umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kwirindikiza ruho nyanganda sida Jean Bosco gira uko ishaka amenyesha ko ayo mafaranga atari umurengera na gato nk'uko abo badandaza babivuga uravye amahera akoreshwa mu kugura imiti n'ibikoresho
twabamenyesha yuko iruhande yo gupima kumbure hari ico abantu batazi nuko twaharuriyemo ko nuba atowe ico kiza bacaheza akaronga umuti ku buntu gupima rero gusa cyane musanze mu ndabizi ko haba gupima basanze hakoreshwa ibikoresho ndetse n'amareactif ibyo byose bigugwa amahera boheza rero bakabitahura ko ari ahubwo guterera ayo mahera atari menshi cyane
kubijanye naho nuko uruja n'uruza rwagabanutse kuri uwo mupaka biturutse kuri ayo mafaranga barihishwa gira uko ishaka siko abibona amenyesha ko inkurikizi ziva kuri ico kiza zini mu bihugu vyinshi byo ku isi no Burundi budasigaye inyuma
niko bifata uko kuko umanze mumenye ko hari haciye amezi atari make mbibe tugaye kuba rero zishobora kugurugwa ubwo ruca n'uruza rugakunda murumva ko bwa mbere ari ingingo nziza yo gushima kandi byorohereza abakeneye kuzikoresha hanyuma ngiye kuraba ku isi yose kubera kino kiza kikihari usanga uruja n'uruza ruragira ku ntambwe rwariko nico tumwe rero no ku gihugu cy'u Burundi haracyari ingo nyinshi zijyanye n'ibyico kibizwa
abadandaza baca kuri umupaka wa Mugina bariyemerera ko bahitamo guca mu nzira z'ibinywa bizitemewe n'amategeko kugira ntibarihe ayo mafaranga ariko akaba ari uguhitishamwo
ivyo nivyo bica biboneka nyene babonye ati none tuze kuriha amahera muri OBR kongere turiha amahera ya corona beshi barashe baronde tutira ku kinkwangire ukashanga nawo ni baba ndibaciye bagira bagira ingorane bihoranye n'abapolisi bategeye yo muko tuyira ukashanga barambuye utuntu twabo kugutinya kumbure byo baye ibintu bitomoye neza bo haciye neza bakagonga neza bakataha neza mu mahoro atangorane nico gituma rero abantu beshi bacha babitinya bagacha ku mibari bari
Buramatari w'intara ya Makamba Françoise Ngozirazana abasaba guheba iyo ngendo bagakorera mu muco kuko uzofatwa azohanwa hakurikijwe amategeko.
Muca mu kinyabi bihanwa n'amategeko. Abaca hajya ku mugina benshi n'abantu bagira urudandazwa ruto ruto bajya kurangurira ikigoma n'ama nabahanuye minsi yose umutunzi wa cyane ni wa muntu yubahiriza amategeko. Nimba hari abantu bafise intumbero yo kuza guca mu kinywabi no bahanura yuko uhagarika iyo ngendo kuko hamwe bofatwa ndumva yuko bitoba bimeze neza cyane kuri uyo mwene gihugu ariko ari yungunganye
ivyo biruko mu gihe ico kiza kitaratera abayagihugu baho mu mabanda baje bukatacho bintu nabakoresheje muri karengane ariyo ujirani mwema mu rurimi rw'Igiswahili ariko ntibarenga intara ya Kigoma iyo muri karengane yarishizweho inyuma y'amasezerano yabaye hagati y'ibihugu by'u Burundi na Tanzania mu ntumbero gutsimbataza imigenderanire umupaka wa Mugina uri mu mipaka y'u Burundi ihita cyane uri ku kilometero 45 uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba mu manuko by'igihugu muri komine ya Mabanda ihanura ubibe n'intara ya Kigoma mu gihugu cya Tanzania umupaka wa Mugina cyo kimwe n'uwa Kobero yuguruwe muri ruheshi mu mwaka 2021 inyuma yaho hugururwe uwa Gatumba iyo mipaka yose yari yugawe muri nzero itariki 11 mwaka 2021 mu ntumbero yo guhangana n'ikiza cha COVID-19
radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nshuti banywanye naha makuru y'aka kanya garukiye mugira umunsi mwiza umunsi w'amahoro n'amahirwe